Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwaramutse ndamwiriwe bivanye naho muherereye tuti namwe bagenzi ba radio Nzamba gateka kawe turi kumunsi wa gatanu igenekezo rya 13 myandagaro umwaka w'2021 turabahaye ikaze mu makuru tugira tubashikirize ayo nayo akaza kubagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Aba bagabo babiri barafunzwe mu giharo mu ntara ya Rutana umwaka baserukira umugambwe Senere bo bavukana nawe akaba ari umunywanyi asanzwe bakaba bafashwe ku munsi wa gatatu no kuwa kane. Inyifato ya Leta y'u Burundi ngo ishobora gutuma Abarundi bose bafatirwa ibihano niyo yagacidegembya mu gutembera mu bihugu byo hanze mu gihe batohindura ngo bifadikanye n'amakungu mu kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Muri ano makuru muraza gukurikirana impanuro za muganga Yohani Minani yahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu. Una ntambwe Leta iriko iratera mu gushyira mu ngiro amasezerano yatewe ku mukoro n'amasendika asaba ukunganisha imishahara ku bakozi ba Leta. Muraza kumviriza ibyavuye mu nama yaremeshejwe n'urunani rw'amasendika COSESONA. Mukanya nido nido ryano makuru sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Makuru ajanye n'ubugizi bwa nabi umugabo w'imyaka 55 wo ku musozi Mwungere zone Mivu na komine ya Ngozi yaraye yicishijwe inkota kumuhana iwe n'umuntu atarashobora kumenyekana uyishwe n'uwitwa Anselme Nsavyimana. Inkuru zitangwa n'igipolisi zikemezwa n'abajeje intwaro zimenyesha ko ari nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro buca ari kuri uwo wa gatanu umukenyezi n'umuhungu wiwe baragerageje kumutabara ariko nabo nyene baruhiye gukomeretswa n'iyo nkozi y'ikibi. Uwakoze ico caha yaciye atungwa nayo yameze. Abo bakomeretse ubu bakaba bariko baravurirwa ku bitaro byaho mu Mivo nyene aho n'ikiziga c'uwo muntu caciye kijanwa. Inkuru zitangwa n'ababanyi b'uwo muryango zivuga ko inyuma y'ubwo rupfu ngo hoba hinyegeje amatata afatiye ku matongo. Igipolisi kikaba catanguye amatohoza kugira ngo uwakoze ico caha amenyekane. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu na politike userukira umugambwe SNL muri komine Giharo mu ntara ya Rutana yarafashwe kuri uwa kane. Ababibonye bemeza ko yahagaritswe n'imbonera kure za CNDD-FDD zirenga 50 ku musozi Butezi muri iyo komine nyene. Uwo bavukana nawe nyene ari muri uwo mugambwe arafunzwe kuva kuwa gatatu. Abanywanyi ba Gatongwasa mu Rutana bavuga ko ako ari agatotezo bariko baragirirwa. N'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Uwarongoye umugambwe Senere muri komine Giharo yari mu kinyegero kuva mu ijoro ryo kwa gatatu uheze. Ninyuma yaho ahatswe gufatwa iryo joro nyene n'imbonera kure nk'uko bivugwa n'ababibonye. Igihe yaratashe kuwa gatatu nyene isazi ibiri z'ijoro ari kumwe na bagenzi biwe baguye mu mutego w'imbonera kure zibatera amabuye. Leopold Ndayisaba yarashoboye kubasiga ariko uwo bavuka nawe yarafashwe n'ubwo rwaruka rwa CNDD-FDD rumutwara mu gipolisi. Abari muri SNL mu Rutana bariyamiriza ico bita iburabuzwa ryabo bagasaba abo bafashwe kurekugwa. Baributsa ko hari n'abandi mu barongozi mugambwe babiri bari basanzwe mu nama mpanuzo jambo ya komine Giharo bari mu mvuto kuva mu kwa gatanu guheze. Uwitwa Adela Kabura nawe yari mu barongoye uwo mugambwe Igiharo yatowe ikiziga kwa 20 uko kwezi nyene munsi y'ikiraro cy'uruzi mu kazi rugabura Amazone ya Giharo na Gakungu. Yari yishwe atemaguwe umupanga. Ayo makuru nyene yemeza ko abantu bari bafashwe bavuye barekugwa ku itegeko ry'abarongoye CNDD-FDD Igiharo. Abo banwanyi ba CNDD-FDD bari biyemereye ariko ko bagize uruhara muri urwo rupfu nk'uko ayo makuru nyine abandanya bivuga. Ntitwashoboye kuronka utwara CNDD-FDD Igiharo wagira icyo bivuze ko Busitaneri wa komine Giharo n'icyo kimwe n'umuvugizi w'igipolisi nabo twabarundiye kuri telefone ariko ntitwabaronse.
Urakoze Josephine Jones Nkunzimana. Tukiri mu ico gisata nyene umuhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi uratera ivyatsi ifatwa n'ifungwa ry'umukenyezi Everine Kamikazi amaze iminsi irenga 20 afunzwe. yagirizwa na komiseri wa komine Mugamba Moyiza Rakaza batazira nyeganyega ko umugabo wiwe yahoze mu gisirikare cya kera ngo yahunze mu mwaka w'2015 ari mu migwi gwana uwo mukenyezi akaba yafatiwe muri komine Mugamba ku mutumba Mota uyu munsi akaba iyo bafungiwe mu ibohero ry'iperereza Bujumbura kubwo umushingwa manza Imakire Hunja atwara uwo muhari abona ko iyo fungwa rya Everine Kamikazi ryahunyanza amategeko kuko atacaha yakoze Imakire Hunja agasaba irekugwa ryiwe tumwumvirize
uko rero bigaragara nta cyaha na kimwe uwo mufashoni yakoze ku giti cyangwa kugatwe kiwe yarakwiye gukurikiranwa ihagarikwa n'ifungwa giwe byakozwe hahonyanzwe amategeko mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu Uburundi bwateye ku igikumu hahonyanzwe kandi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ko abanyagihugu bose banganya agateka kandi amabwirizwa abakingira kumwe iryo hagarikwa n'ifungwa cy'uwo mufashoni byakozwe hahonyanzwe kandi itegeko rikomeye mu gihugu itegeko mpanabyaha naryo risanzwe rishinga ko icyaha gihanirwa uwagikoze ku giti ciwe ko atawuhanirwa icyaha atakoze umufashoni Evelyne Kamikazi nta cyaha na kimwe yakoze kugatwe kiwe cyotuma ahagarikwa agafungwa atakimwagira akaba ari cyo gituma umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi dusaba dushimitse leta y'u Burundi eka n'inzego z'ubutungane z'igihugu ko hokubahirizwa amategeko yose yubahiriza agakingira uburenganzira agateka ukungana kw'abanyagihugu bose imbere y'amategeko tukabasaba dushimitse ko umufashoni Evelyne Kamikazi yahagaritswe akaba agifungiwe ubusa yorekugwa kuko ataca na kimwe yakoze gitegekanywa n'amategeko mpanavyaha y'igihugu rero bikwiye yuko afungurwa ubwo burenganzira bwiwe uko gukingirwa kwiwe kugakogwa hubahirijwe ayo mategeko nyene yashizweho mu gihugu kandi atuganiriza bose
umushinga manza Imakire Hunja arongoye umuhari w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura naho hari umukongomani yasabwe igiturire imbere yuko agurisha iparcele yiwe muri zone ubuterere komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura uwo mukongomani bamubwiye ko atamunyamahanga yemerewe kugura no kugurisha iparcele nkuko bishikirizwa n'umwe mu muryango ngiwe bamwe mu bafisi ubwenegihugu bw'abakongomani bagasaba bijejwe gutanga umuco kuri ico kibazo biciye mu buserukizi bw'igihugu cabo n'inkuru dushikirizwa na Ben Axel Kana
hari ku munsi wa kabiri kugenekerezo rya gatatu ku kwezi kwa myandagaro aho umukongomani azwi ku izina rya Kilongo yagurisha iparcele yiwe iri mu buterere bwa kabiri muri quartier ya kabiri B zone buterere iyo parcele amaranye imyaka irenga 20 mu kuyigurisha abajeje intwaro muri iyo quartier bamutegetse gutanga amafaranga 400,000 kuko ngo ataburenganzira abifitiye nk'umunyamahanga uyu ni umwe mu muryango wa Kirongo abitwiganira
twebwe twaguye mu gahundwe aho bankiye ko agurisha iyo parcele adatanze ayo mafaranga 400,000 kubera mutama yari yakeneye cyane ayo mafaranga bakaba kandi bamutegeye kumukwandika ubuguzi byabaye ngombwa ko yatanga aho niho baciye bandika ubwo buguzi
abakongomani baba muri zone buterere basaba ababijejwe gukurikirana ico kibazo narijya abo bajejwe intwaro bakoresha izina ry'umukuru w'igihugu mu kwambura abanyamahanga
iyo sheria kama iko kwa ambasade yako
niba iryo tegeko ryarasohotse naho mu buserukizi bwa Kongo bari kubitumenyesha ko atamukongomani arekuriwe kugurisha parcele yiwe biboneka rero yuko abo bashef muri quartier 2B buterere bari ko babeshera umukuru w'igihugu babakurikirane kandi nayo ma video bakoresha mu kubeshera abakongomani bamenya yariyo
twarondeye utwara quartier buterere ya kabiri B vya Mungu Eli tumaze kumubwira ico twifuza yaciye ducira ko telefone chef de zone hategekimana Serge nawe ntiyashimye ico bivuga ko ngomenya ko mu makuru yacu yo kwa 30 Kigarama umwaka uheze twari twashikirije uko abo barongozi ku gwego gwa quartier ya kabiri B buterere basaba amafaranga 200,000 kugurisha n'uguze parcelle muri quartier ya kabiri B ya zone buterere
imyaka 17 yarumanye abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge barenga 150 bagandaguwe muri zone Gatumba iri muri commune ya Mutimbuzi abacitse ku icumu basa n'abatanguye kwihebura kuzoronka ubutungane kuko haba ubutungane bw'u Burundi canke mpuzamakungu ubutari abatunganiriza kandi abakekwa kuba barakoze ubwo bwicanyi bazwi kurikira David Munyamahoro arongoye ishirahamwe Fondation Gatumba
Ibujumbura bakoze commemoration yibute ariko nanone hagiye abantu bakeya ku rwibutso aho babangiye ni mu kambi makambi kandi zimwe za Bujumbura ndabona bakorwa mu santeri y'ikambi babwira ko badategereza kwibuka urumva ni ikibazo twebwe twumva kitakoroheye gupfusha abantu ruriya rupfu wamara ukanga ko abantu barira buriya ni ikibazo kinini cyane ubundi kandi hari no gupfobya buriya bwicanyi bwabaye hari n'ibindi bikorwa byakoze byo kuzimya ibintu byari byanditse kuri site Memorial mu Gatumba ndetse hari n'abakeneye kuza kuhakora barabangira buti bemeya ko bahakora imyaka 17 irarangiye tutarose ubutungane ariko kandi twarigeze no kwitura ubutungane bafungura dosiye muri Parike Generale de la Republique baratanga message barakominika ko bari muri phase yo gufata yo kurekorta les éléments les données les témoignages ariko aho byapfiriye ntituhazi dosiye ntiyavansa ahubwo naho kuavansa tukabona hariho ibikorwa bimwe bisa nk'ibyo gupfobya jenoside nk'ibyo ubwicanyi bwabaye ntana kimwe kabisa twiteze duhe tubona turasaba n'abamaze gucika intege FNL yarabyemeye yakoze declaration de lambeme y'ubwicanyi Pasiteri Habimana yarabyemereye ariko ntana kimwe kirakorwa twebwe twituye ubutungane bw'u Burundi kandi tuye n'ubutungane mpuzamakungu nk'abaresikape ba Gatumba nta kintu na kimwe kirakorwa
Inzamba
turabana yarano makuru na yavugwa mu gisata c'amasendika y'abakozi ba leta aha amasendika yategeye kumuka amasezerano yo kuwa 10 umwaka w'2015 kuvyerekeye gukosora iby'ubusumbane bw'imishahara mu buzi bwa leta asanga leta y'u Burundi atacerekira akora kigaragara mu gutorera inyishu ico kibazo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatanu ndabaniwe Victor Arongoye sendika Kosesona yerekana ko ubusumbane bw'imishahara buciboneke hagati y'abakozi ba leta mu bisata bitandukanye by'abakozi ibyo leta ibemereye ngo ugasanga n'ukubasubiza inyuma ku ntambwe bare bageze ko kurikira Victor Ndabani
twumvikanye ko umukozi wa leta wese azoza agahembwa hisunzwe ibikurikira ubwa mbere twaza gufatira ku bijyanye n'umushahara w'ibanze ibyo twabwe twita parendifier umushahara w'ibanze nawo ukaba hanini ufatibwa ko bivanye n'impamyabushobozi umukozi afite twaciye dufata kandi ikindi gira kabiri cyo twita paramploi iyo nayo akaba twaterateranije ajya amapime yose bwa burusho bwose abakozi ba leta bose bahora baronka tureza turabugabura n'amanota twataye ubuzi kugira dushobore kuca tubona ikindi kintu kiza kugira umushahara hatotayongera ko rero n'amafaranga amwe ajyanye n'akarusho baha imiryango y'umukozi ayo nayo akaba azotangwa ari uko amasendika n'ubushikiranganji wanjye kumvikana urugero ngo yashikana ko yazogashikwa mu itegeko hambavu y'ibyo rero twareze turumvikana ko ategerezwa kuzosha haba amasezerano yo kugwiza umwimbu mu kazi ibyo bita ama contrat de performance abo nabo akazoheza kuboneka akarusho kajyanye n'umwimbu umukozi yashyitseko ako karusho kabonetse rero kazoronswa rimwe mu mwaka uwo mukozi kazokama ku mushahara rero ibyo rero tugiye kubiraba twarabonye neza ko mu kugerageza gutora amanota abereye akazi n'agaciro kayo tumaze gufata bwa burusho bwose buri mu mirimo ya leta ku mishahara ukabugabura n'amanota yose twahaye ubuzi twahavuye dutora igiharuro 28 icyo giharuro 28 rero twakubwira dukoresha kugira ngo dukosora bwa busumbane bw'imishahara ariko tumaze kukikorera ko twaciye dusanga ahubwo aho gukosora bwa busumbane bw'imishahara icyo giharuro kiza gutuma imishahara abakozi bari bagezeko icayururuka igasubira hasi
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke. Muramenya neza, uwikingije arashobora kwandura, nawe agashobora kwanduza abandi.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ngisata camagara y'abantu naho abandurikiza ca COVID-19 baguma biyongera mu gihugu c'u Burundi. Icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida casohoye kuri uwa kane cerekana ko ku burere bw'ubuvuzi 47 bugize igihugu c'u Burundi 34 harangwamwo abanduye, no kuvuga ko ibice birenga 72% by'ubutaka bw'igihugu vyamaze kwinjira aranwa n'ico kiza. Ubwo bushikiranganje busaba gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda ico kiza, ababijejwe bakiyumvira inyishu y'ico kibazo n'urucanco rutibagiwe. Inkuru ya Blaise nije mbere.
Ibiraro bitangwa n'ico cegeranyo vyerekana ko gushika kuri uwa gatatu igenekerezo rya 11 z'uku kwezi k'umunani, uburere bw'ubuvuzi 34 kuri 47 buri mu gihugu c'u Burundi burangwamwo umugera wa COVID ubangamiye gusumba ubundi, burimwo abarenga ijana kuri buri karere. Ubwo nabwo ni Kirundo mu ntara ya Kirundo, Kiremba mu ntara ya Ngozi, Muyinga mu ntara ya Muyinga, hamwe n'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura. Nayo uburere bwa Rutana, Gihofi, Ruyigi, Nyabikere, Mutaho, Isare na Bujumbura yo mu manuko. Ubwo burere burimwo abari hagati ya 50 na 99. Icibonekeza nuko uwo mugera ufise uburindi munini mwigwirirana, kuko muri indwi zine ziheze ibipimo vyerekana ko abandura ku rwego rw'igihugu biyongereye ku nshuro zine n'ibice 81%. Kuri ivyo vyose rero, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida busaba ababijejwe guhimiriza abanyagihugu kubahiriza amategeko yashizweho mu ntumbero yo kwirinda ikiza COVID-19 no kwiyumvira inyishu z'ico kibazo n'urucanco rutibagiwe. Mwomenyeshwa ko kuva ku igenekezo rya 34 mu 2020 igihe mu Burundi haboneka umugwayi wa mbere wa COVID-19 gushika ku wa kane igenekezo rya 11 z'uku kwezi, abashika 96612 nibo bari bamaze gutorwa umugera wa COVID-19. Gushika ico gihe abo wahitanye ni 10 muri abo bari bamaze kuwutorwa.
Leta y'u Burundi rero ngo yakwiye kubona ko iriko iragirira nabi abanyagihugu, kuko ngo biboneka ko mu minsi iri imbere ingenzi zose zizotegekwa kubanza kwikingira umugera wa corona, mu gihe abategetsi b'u Burundi bo batitaho gutanguza gutandaga abanyagihugu. Ivyo ngo bishobora gutuma u Burundi bwisanga uko abwonyene, kuko ngo kuva ku mukuru igihugu basana batumva uwo mugambi. Izo n'impanuro za muganga Yohani Minani yahuza n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, agasaba umukuru w'igihugu bwiwe kujijuka akabona ko ari wategerezwa kudatuma igihugu atwara gikomigwa mu makungu.
Leta yemera ko ico kiza kimukira amaraba n'ubwo igaragaza ibitigiri, kandi bapima aho bapima kayitora banaho bayitora akababwira ati nimutahe tagiye n'ikindi babahanura ano wasanga bayigwaye bayibapimye bakagenda mutubare bakaja abandi bagenzi babo n'inshuti zabo nk'uko menye ntacu bagwaye bagaca banduza abandi kubera kitavuga yuko kiza COVID kihari. Iyo nkigaragaza n'ibitigiri ubwa mbere na mbere nuko twomenya yuko Leta y'u Burundi itigeze yemera ibya COVID, yagumye bihakana ivuga ko Imana nayo yabakingiye COVID yateye ahandi mu Burundi itaratera. Ntibashaka rero kuvuga yuko COVID barembeje kurembeje abanyagihugu, kuko ni nk'uko wabisubije inyuma nk'uko bavuga ati ba bandi none baje bavuga n'ibiki. Twibaza yuko ari muri bya propaganda, ariko ibyo bya propaganda zabo ni uko zirimo ziramara abantu zitabakiza. Ahubwo icyo twohanura nuko ubona neza kukiza cyari cyiza. U Burundi si igihugu cyonyine mu bihugu byose bihari ku isi byafashe ingingo yo gukingira abanyagihugu babo no kubabwira uko byo bifata bagafata ingingo nako hamwe hamwe za ruhasha kugira ngo ashobore kwanki cyo cyiza ariko Burundi bukigira ngo sindabinezwe ako bigiye kubagora kuko kugira ngo uve mu gihugu ugenda handi mu minsi izoze uzobwizwa kwerekana yuko wicanjishije bataronse gicanjo ntibazoshobora kugenda ngo burire ndeshi iko biza kumera mu bihugu cyane bya Buraya n'ibihugu bya Amerika n'ibindi bihugu bya nka byose rero tuzosanga tumwe turarira abandi baramaze gukira indwara kakadutakamba kandi baramaze ngo nibemere bacanje kandi leta bari bigira bihereze umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cyangwa umushikiranganje w'amagara y'abantu aha ingwani teye nkiyo utwara igihugu ariwe president niwe ahaguruka nkuko mu bindi bihugu byagenze agatanga amategeko agatanga intumbero
usozerano makuru kwigenekezo ya 13 myandagaro ukumwaka utashe n'umunsi mwuza makungu uwagenewe abakoresha ukuboko kwibubamfu uwo munsi ukaba washizweho mu ntumbero yo kurwanya ikumirwa n'ihohoterwa rikorerwa abantu bakoresha ibamfu tutibagiye abana b'abanyeshuri baba batanguye kwiga kwandika kugumwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'imibereho y'abana b'abanyeshuri Karoli Nditije ngo gukoresha ukuboko kwibubamfu s'ubumuga agasaba ababyeyi n'abigisha kureka umwana agakoresha ukuboko kumubangukiye ngo kuko niho bitamubangamira mu gukura no mu guca ubwenge
ngo mu Kirundi hari abarimiri bafu abatemeri bafu ibyo ntangorane bitera kandi barabareka ingorane aho zibonekera cyane cyane ku ishuri kuko abana bibafu kenshi usanga abarimu babakubita bakabategeka kwandikisha ukuboko kukuryo kandi kutabambangukira bigatuma rero bahungabana mu mubiri bagaca bahungabana n'ubwenge bigatuma mbere no kuyoberwa bayoberwa bakagigimiza bakagira ubwoba mu kwishura canke mu kwandika bikagora kwandika kubera abandikisha ukuboko kutababangukira no kuyoberwa mbere bagaca bayoberwa n'abashobora guheba ishuri bikagira ingaruka mbi ku bwenge bwabo kubera bahungabanijwe mu mubiri bigahungabanya n'ubwenge bwabo bagaca mbere usanga ningena bigenza birahindutse kubera bahohotewe byiza rero twosaba abigisha yuko boreka abana bagakoresha ukuboko kubabagukiye kubera ariko bavutse meze nta bumuga burimwo kandi nta ngorane bitera nico gituma twosaba abarimu n'abarezi n'ababyeyi n'abarongoye amashuri bakamenya yuko umunyeshuri yokoresha ukuboko kumubangukiye mu kwandika
ningaha dushe dusozera no makuru twari twabateguriye mwakoze mwese mwadukurikiye n'abadufashije kwegeranya ano makuru Arisa Kimana mwari kumwe kuri mikro nkabindabifurije kugira amahoro ahiwanyu naho ubutaha.